wanje doro ni wanje Vika hiro onda piti
Nongkora
Kanto arung tima nongkora ciroto chanje
Kanto arung tima nongkora ciroto chanje
Kawarunji doro ni wanje Otari nyanga nyawe nkefuza Jariwe saizi yanje Ruhango uyomba njire tindi kureka Kawarunji doro ni wanje Otari nyanga nyawe nkefuza Jariwe saizi yanje Ruhango uyomba njire tindi kureka Niwe chiroto chanje Kashana kakasheshe chimuri chanje Kunkure wanobumba ntakariri My baby, everything is done. Ni wo mwe. Hey, antwari rom tima guanje. Ni wo mwe. Hey, antwari ramagara kanje. Kawarunji doro ni wanje. Otari nyanga nyawe nkefuza. Jariwe saizi yanje. Ruhango uyomba njire tindi kureka. Kawarunji doro ni wanje. Otari nyanga nyawe nkefuza. Jariwe saizi yanje Ruhango uyomba njire tindi kureka Nongkora kama niko mchanzi Nonyira haya nana wa malaika Namazi makuru noji yangu baptiza Oboburunji kuru waruhire Koshe kamori chirugu njiga to njigo Sigaza kamwenya hamata miwe Kawarunji doro ni wanje Otari nyanga nyawe nkefuza Jariwe saizi yanje Ruhango uyomba njire tindi kureka Kawarunji doro ni wanje Otari nyanga nyawe nkefuza Jariwe saizi yanje Ruhango uyomba njire tindi kureka Niwe onyumusa kasheshe Niwe ontechera kachayi Chimuri chanje nyirahihi Uzima onde terobu sinje Ni wo mwe Hey antwari rom tima guanje Ni wo mwe Hey antwari ramagara kanje